Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio Izvide Ameriki bugiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi Ben Yongabo abaramutse bahikaze mu makuru y'akakanye. Uhaza twara Burundi Pierre Buyoya yashinguranywe iteka kuri wa kabiri Bamako ku mugwa mukuru w'igihugu cya Mali. Wanonoso ivy'amategeko mpuza makungu akaba yaranabaye umukenguzi amateka Emmanuel Nkengurutse yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari itunga ry'igihugu ryiye handi
igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora n'umukuru w'igihugu yatwaye Burundi igihe kirekire.
Uwo ni umunyamategeko Emmanuel Nkengurutse avuga gushingurwa rya nyakwigendera Pierre Buyoya mu mahanga. Abanyagihugu baba muri Uvira baridogera leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba itabaronsa amabarabara meza. Amwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya muri Afrika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa yasubijeho ingingo zikomeye zo kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Afrika y'Epfo imaze kurenza umubare wa miliyoni w'abantu banduye virusi ya corona, imaze gupfusha abarenga 26,700. Yugarijwe kandi n'ubundi bwoko bushya bw'iyi virusi bwanduza cyane byihuse kurusha virusi isanzwe izwi. Kubera izo mpamvu, President Ramaphosa yaraye akoresheje inama yihutirwa ya guverinoma ye n'indi y'inteko yihariye y'igihugu ishinzwe kurwanya virusi ya corona. Nyuma y'izi nama ebyiri, umukuru w'igihugu cy'Afrika y'Epfo yavugiye ijambo nijoro kuri television abwira abaturage be ingamba zikomeye bibaye ngombwa ko asubizaho. Babujijwe kuva mu ngo zabo kuva saa tatu y'ijoro kugera saa 12 mu gitondo, kereka abakora mu nzego z'ubuvuzi n'iz'umutekano. Amaguriro y'inzoga zisindisha harimo n'ubunywero arafunze. Ibirori n'imihango ihuza abantu benshi imbere mu mazu no hanze birabujijwe mu gihe cy'iminsi 14 guhera kuri uyu wa mbere saa sita y'ijoro, kereka mu kiriyo, mu buriro, mu mazu ndangamurage cyangwa ndangamuco, mu mazu ya siporo na za kazino. President Ramaphosa yavuze ko kwambara agapfukamunwa n'amazuru ari itegeko ahahurira abantu benshi, uzabirengaho ashobora gucibwa ihazabu cyangwa agafungwa. Afrika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere kibasiwe cyane na virusi ya corona kurusha ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afrika.
Urakoze Thomas. Abahinga mu vyerekeye agateka ka muntu bishyirahamwe mpuzamakungu ONU baratewe impungenge bikomeye n'ikandamizwa ririko rikorwa ku batavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira demokarasi n'agateka ka muntu imbere y'amatora muri Uganda. Abahinga mu vyerekeye agateka ka muntu bishyirahamwe ONU bashikirije izo mpungenge no munsi kwa kabiri, basavye abategetsi b'igihugu cya Uganda guhagarika gufata abantu, kubapfunga hamwe no gutoteza abanyepolitiki batavuga rumwe na leta, abayoboye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki hamwe n'abaharanira agateka ka muntu. Abo bahinga bavuga ko bafise impungenge zikomeye cyane ku bwicanyi n'inguvu z'umurengera zikoreshwa n'abajeje umutekano hamwe n'ikandamizwa bikorwa kuri abo bantu. Ibinyamakuru byatangaje ko abamenyeshamakuru batatu bakomeretse ku munsi w'Imana inyuma yaho igipolisi kibasukiriyemwo imyuka ibabaza mu maso mu gice cyitwa Masaka. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Robert Kagulanyi azwi ku izina rya Bobby Wine yatangaje ko umwe mu bamukingira yapfuye nyuma yuko aseswe n'ikamyo y'igisirikare. Igisirikare cyarahakanye ko aricyo cyabikoze, kikaba ahubwo cyavuze ko yakorotse avuye mu modoka yari kigenda n'umuvuduko munini cyane. Abahinga bajejwe agateka ka muntu basavye abategetsi ba Uganda gufuta ivyaha byose biregetswe ku bantu bose bahagaritswe mu kiringo cyo kwiyamamariza amatora. Basavye kandi igihugu cya Uganda guhagarika bidateze iterabwoba rikorerwa abaharanira agateka ka muntu, abamenyesha makuru, abayoboye imigambwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki, hamwe n'abo bose bagaragaje ibyiyumviro bitandukanye n'iby'abari ku butegetsi. Basavye abategetsi gufata ingingo zose zikenewe kugira amatora azobe mu mahoro no mu muco. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini wahoza twara Burundi cyebuyo ya yashinguranywe iteka kuri uwa kabiri Bamako ku mugwa mukuru w'igihugu ca Mali ntantumwa ya leta y'u Burundi yari ihari igihugu ciwe ca chance kumuha ivyubahiro zo wahoze atwara igihugu igihugu ca Mali gica kisaba ko arico co mushingurana iteka umuryango wiwe uravyemera umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri inkuru
Ibirori byo guhambana iteka wahoza twara Burundi Major Pierre Buyoya byatewe iteka n'umukuru w'igihugu ca Mali banda n'abandi banyacubahiro batari bake muri leta ya Mali hamwe n'abaserukiye umuryango w'ubumwe bwa Afrika Icyo bikoze mugenzi wacu akore igisata cy'Igifaransa cije ujya Amerika avuga ko atamutegetse n'umwe yarungetswe na leta y'u Burundi yarahari u Burundi nico gihugu president Buyoya yatwaye imyaka 13 atembagaje ubutegetsi inshuro zibiri umwe mu bageze umuryango wa nyakwigendera Buyoya yabwije ujya Amerika ko uwo muryango wari washatse ko uwo muhisi ahambanwe iteka mu gihugu ciwe yemeje ko u Burundi bwari bwemeye ko Perezida Buyoya yoshingurwa mu gihugu ciwe yamara agahambwa nk'umunyagihugu w'umurundi asanzwe ntahabwe ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu ibi vyemejwe n'umwe mu begereye igisata cyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi atashatse ko ijwi rya Amerika rimuvuga amazina yagize ati Buyoya yaheruka gucirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera uruhara yoba yaragize mu iganagurwa ry'uwamusubiriye Perezida Ndadaye Melchior Buyoya kandi ari mu basi b'igihugu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 urumva ko umuntu nk'uwo atacubahiro gikomeye giye gucomoha umujyango wa Pierre Buyoya wavuze ko utari kwemera ko uwo muyisi adahabwa ivyubahiro akwiriye byo wahoze atwara igihugu wemeje ko igihugu ca Mali arico cansavye ko Buyoya yoshinguranwa iteka muri ico gihugu yaramazemo imyaka 8 akoreramwo n'intumwa idasanzwe y'umujyango w'ubumwe bwa Afrika umujyango wiwe umaze kuvyemera amakuru ijwi rya Amerika rifise avuga ko ico gihugu ca Mali caciye ciyemeza kuriha ibikenewe byose kugira ngo ikiziga canya kwigendera Pierre Buyoya gikugwe ipare mu Bufaransa aho yaguye muri uko kwezi kw'12 gushika ku birori vyo kumushingura niteka mu itongo ry'abapfuye rya Katolika ahitwa Kura ku mugwa mukuru Bamako uwaserukiye umuryango muri ivyo birori yashimiye abitavye kuri urwo rubanza ico bikoze ntaco yigeze acisha mu kanwa cerekeye igihugu ciwe wanonose vy'amategeko mpuzamakungu akaba yaranabaye umukenguzi amateka Emmanuel Nkengurutse yabwijwe rya Amerika ko ari itunga ry'igihugu rigiye ahandi yamara kubisigarira vya Perezida Buyoya bizoteba bigatahukanwa mu gihugu ciwe
igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora n'umukuru w'igihugu yatwaye Burundi yatwaye Burundi igihe kirekire kandi aragikora ibintu byiza ibintu bijanye n'ubumwe intwaro rusange intwaro ya demokarasi arayigarukana indyane zabaye nyinshi cyane aregeranya abarundi arabereka inzira y'ingene abarundi bosubiza hamwe bakanywana bakumvikana akaba amahoro ahubwo nitunga rikomeye ku gihugu intatemwa yiwe yarekuye kwerekana ikintu gikomeye cy'amahoro n'ubumwe
kuri we kubona kuva uyo yagitaba Imana gushika ubu leta y'u Burundi ataco iravuga kuri ubwo rupfu canke ngo ihoze umuryango wabuze bihishusho mbi igihugu
n'ibintu bimara amazi igihugu cy'u Burundi n'ibintu bitumara amazi twese umurundi wese hari turamaramara naho yo bari umuntu asanzwe uretse ko yatwaye igihugu cy'u Burundi bagomba kudamirika iziga ciwe hari ibihugu byinshi bapfiriye hanze batuma ku biziga byabo bakabihamba bakabihambisha neza mu iteka ariko cyane cyane abatwara abategeka igihugu n'umunsi niho bakwiye kumaramara byerekana ahubwo inzigo y'akazikira urwango bafitiye bamufitiye kandi bafitiye n'abantu nkawe baba bapfanikiwe nawe cyangwa basanga ibyiyumviro nawe cyangwa basa nawe
Pierre Buyoya asubiye mukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi aguye hanze y'igihugu ariko niwe wa mbere igihugu chance kwakira ngo kimuhambishe uwo yakomboye ku butegetsi Jean Baptiste Bagaza yaguye mu gihugu cy'u Bubiligi mu mwaka w'2016 ahambwa mu itongo giwe ikiriri i Bujumbura Michel Micombero yatwaye Burundi imbere ya Bagaza yaguye mu buhungiro mu gihugu cha Somalia mu mwaka w'igimikine amajana 983 ahambwa ku musozi avuka ko muri komine Rutovu intara ya Bururi ari naho Bagaza na Buyoya bavuka na yose Cyprien Ntajyamira yaguye mu ndege yakororewe mu Rwanda ari kumwe na mugenzi we Juvenal Habyarimana mu mwaka w'igimikine amajana 1994 ahambwa I Bujumbura uwo ibisigaye yavyiwe bikiri mu gihugu c'u Busuwise n'umwami wa kane mwambutsa abangiricenge yitavye Imana mu mwaka w'igimikine amajana 1977 mu mwaka w'ibihumbi 2017 igihugu ciwe cashatse gutahukana ibisigaye yavyiwe yamara mwishwa wiwe Esther Kamatari araburana aratsindira ko bangiricenge ahambwa mu Busuwise abanyamari bemeye kugira intatemwa ya president Pierre Buyoya icibutso c'amahoro kuko yafashije ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 ni Bujumbura muri Katedrali Jina Mundi habereye imisa yo gusabira uwo yahoze atwara Burundi yitabwiye n'abahoze ari abanyacubahiro cyane cyane bakoranye na Perezida Buyoya nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu yamusubiriye mu mwaka w'ibihumbi 2003 Domiciano Ndayizeye Yves Sayinguvu na Matias Sinamenye bahoze ari byegera by'umukuru w'igihugu ndetse banasangiye umugambwe iprona ico bikoze ntawaserukiye leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi n'umwe yarahari nkuko amakuru twarose avyemeza Pierre Clave n'inkuru Kigali ku bijuru rya America
urakoze Pierre Clave kuri uyu wa kabiri abanyagihugu baba muri Uvira mu ntara ya Kivuye mu manuko bakoze imyerekano y'ugusaba leta ya Republika ya Demokrasi ya Kongo kubakorera amabarabara ibiraro mbere no kubaka impome ku nzuzi za Mulongwe na Kavimvira inkuru yo mumenyesha makuru w'ijwi rya America Vedaste Ngabo ari Uvira
abaturage bo muri Uvira babifashijwemo n'abagize societe civile yo muri uyu mugi uyu munsi bakoze imyigaragambyo yo kwirwa mu rugo ntakazi gakozwe aho twagiye tunyura kuri kajya mabenge murongo no mugasenga amaduka yarafunzwe nta binyabiziga byari mu ibarabara kubera imyigaragambyo Andre Byadunia n'umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga ko bakoresheje imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ya Kongo ko yabakoreshereza imihanda ibiraro ndetse no kubaka ibikuta by'imigezi ya Murongo na Kavimvira kuko iyo yuzuye itera imyuzuri yica abantu ndetse igasenya n'amazu
objectif ni
mbiri intego ni zibiri n'ukwibutsa leta ibarabara rya gatanu ryahombeje abaturage muri Kivuye ko muri rusange urebye neza muri Ruwanga amaze kuva imodokari zirenga zirindwi muri zo zibiri nizo zimaze kuvamo ibiraro nabyo byo mu kibaya cya Rusizi byarasenyutse nta rujya n'uruza hagati ya Sange na Bukavu niyo mpamvu twahisemo kuguma muhira kugira ngo leta idukore akakazi kubera iki kibazo kibarabara ndetse n'ibiraro bitari byiza bivugwa muri Uvira bamwe mu bagenzi bakoresha inzira ya Uvira Baraka na Uvira Bukavu bemeza yuko hari aho bagera bagasanga ibinyabiziga byaguye muri Tanganyika ibindi nabyo mu migezi ya Sange biturutse ku ibarabara n'ibiraro byangiritse
iri barabara rya Uvira Rusenda ryaramaze kononekara cyane ni ukuvuga ko amanzi yaraduze arafatana n'umusozi aho ibarabara henshi ryaca haramaze kuzimangana imodoka nini naho zihaca zemera kwibira mu mazi ushoferi ntabona ahaca n'ipine ni guhitishamo harimo n'amabuye manini manini kuko amazi yarakweze ivu ryose imodoka zigenda zurira ku mabuye abantu bemera nabo kuhaca bemera kuduga ku ruhome rw'umusozi kugira ntibibire mu mazi ego harimo modoka ari bimaze kunyibira kuko n'umwanya muti modoka ari cyomese gatoyi ica yibira mu mazi naho ni mu kiyaga imodoka ikihererayo kuhaca rero nk'ukwirohura bingine barabara rimeze yakeneye ko ryokorwa amazi ariko naho borikora ni mpaka bacirinde kwa amazi yaramaze gutwara ibarabara ryose afatana n'umusozi
Niyonzima Cantone nawe ni umugenzi ukoresha umuhanda wa Uvira Rusenda asobanura yuko ibibazo by'ibarabara byatumye ibiciro bari basanzwe bagenderaho ku mamoto byiyongera cyane
kandi twatangwe tugera ku bitatu na 5 kuva mu Rusenda gushika I Uvira ariko biraduga bigera ku 5 biraduga bagushika ibarabara ryaracitse amazi ajamwo imodoka yose ijamwe ibarabara nda kurira ubwato va mu bwato kurira ku moto ubu bigeze ku 30 imoto 40 biravara n'ukuntu umwe ubise utuntu ku ruhande kwa bwaje ndafashe moto yinje nyene ni 30 bo kugaruka kandi 30 niko kike mugabo muri babiri no bakwa 25 mugabo ubuvuye je mfashe moto ndumwe nko umunage mateka bwa kumunage na kumutari umwe uje tanga 30 nyine niko bimeze umba kugana kugaruka bitwa 40 60
ijwi rya Amerika ryavugishije ministre ushinzwe ibikorwa remezo mu ntara kivuye epfo Emmanuel Ngezi La Fantasy atubwira yuko ari mu biro by'abandi twongeye kumuvugisha nyuma y'iminota 30 tumuvugishije atubwira yuko aza kutwihamagarira nyuma twongeye kugeregeza ntiyitaba telefone ye ngendanwa abagize societe civile muri aka karere bavuga yuko leta nidakora ibyo bayisabye bazasaba abaturage guhagarika kwishyura imisoro guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha Vedaste Ngabo kubwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivuye
turagushimiye Vedaste. Mwavyumvise mu ntango y'aya makuru, Petero Buyoya yahoze ari Perezida wa Burundi yashinguranywe iteka kuri uno munsi wa kabiri bibama ku kumugwa mukuru wa Mali Burundi kugera ino saha ndaco buravuga ku rupfu rw'uwo yahoze aburongoye. Umuvugizi wa Leta y'Burundi Prosper Ntahorwamiye twarondeye ejo yatubwiye ko atacafise abivuga ko kubwa Domisiano Ndayizeye yigeze kuyobora Burundi akaba yarabaye n'icegera cy'umuhisi Buyoya kubona atacu Burundi buravuga biri n'ico bisiguye. Abigaruka ko mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nininazwe yagiranye nawe hamwe n'abandi bari muri leta ya nyakwigendera Buyoya.
Nibyo ntacu barabivuga ariko umuntu ashobora kwibaza imvo naho abarundi bavuga tu ukwibwira niko kubesha ndibaza yuko ari ibintu bijanye n'izimanza baheruka guca ni ibintu byashitse mu gihe kitaricyo nibaza yuko bisaba leta kwimvira no gushishoza no kujya inama kugira ngo bashobore gufata intumbero nyayo icakora cyewe ndi mu bibaza yuko guhoza umuryango atakirimo nkababoneyeho na jewe akajyo ugohoza umuryango wiwe wabuze umubyeyi w'umuryango rero cewe sinokuresha byarambabaje nibyo ubura kugira icyo bingize ku mutima wanje no kubyerekeye ukuntu narinda munsi.
Yego, President Domitien Ndayizeye, Major Pierre Buyoya nyakwigendera, mu gushyira mu ngiro amasezerano ya Arusha mwarabaye icengera ciwe mu kingo ce c'amezi 18 mbere ko bashikiriza ubutegetsi ico gihe yabateguriye gute kuba president mwakoranye gute mu dusubira muri kahise mukatubwiye.
No ubuga ibintu byo babirebire cyane ariko icyo nababwira cyo nuko mba icegera cy'umukuru w'igihugu nawe akaba umukuru w'igihugu nawe kwemeza yuko ariwe yifuza ko no bicegera kiwe cyangwa jewe nifuza ko yowe umukuru w'igihugu dukorana twari tuzinanye mu byerekeye kugwanya na mu byerekeye politike nkuko mubizi umugambo w'abanya FDEB n'umugambo w'IPRONA ubyerekeye makudeta n'ibyerekeye kugene dadaye yapfuye hari intumbero zimwe tutahuriza ko ariko tumaze kumvikana inyuma y'amasezerano y'Arusha byari byoroshe kugira ngo tuyashyire mu ngiro mu gihe twaba dufise icyo umuntu yo kwita la bonne foi. Ndibuka umunsi wa mbere twabonana hajya mu ngoro y'umukuru w'igihugu narinjiye ngenda mu biri we uraganira ndamubwira nti sero president urabona wewe waje bavuga yuko userukira abatutsi jewe naje bavuga yuko nserukira abahutu ariko urabona twese tugomba guserukira abarundi kuko nawe ubundi nitugenda hanze tuvuga gutyo ntacyo tuzokurayo. Ubwa kabiri kugira ngo ibintu bigende neza birakenewe yuko tuvugishanya ukuri ari wewe ntuzompende ari jewe sinzoguhende ni kuko numpenda nzobimenya kuko ndafise abakozi bobimenya bakabimbwira ndari na wewe nuko icyo gihe rero ndibaza yuko intumbero baduhaye kugira ngo dushobore gushyira mu ngara y'amasezerano izobipfuye tuzaba dutanze akarorero kabi. Tumaze kubyumvikana rero sinobabesha twarahanye ijambo bikwiriye jewe rero novuga yuko mu kiringo c'imfata kibanza muri rusange ntabwo tugeze dushwana ahubwo naho tutumvikana twarabibika ukavuga ati tuzobisubire ejo. Ariho bamwe bamwe mumaze igihe numva bamuvuga ukundi ariko jewe ku byerekeye ubwo butegetsi sinobabesha je twakoranye neza.
Ni nyuma yo kubaha ubwo butegetsi mwarakomeje imigenderanire uko yari imeze ga president Asia.
Yego twarakomeje imigenderanire kuko igihe yari amaze kuhava yaza kundaba tukaganira tugahanurana tukaraba ukuntu tubitunganya. N'ubu sinokubesha rinze yitaba Imana twaraterefonana tukaganira kandi twaganira neza ibibazo by'u Burundi twabigenga gute ibintu nk'ibyo ibibazo bimwe umuntu ashobora kugira inama uwundi n'ibindi usanga bikurengeye ariko nticatubuza ko tubiganira kugira ngo turabe niba hari icyo twohanura ari aha ari hirya ariko urumva iyo uri hanze ubutegetsi uri hanze y'ubutegetsi ugomba kwisunga ingingo ubutegetsi bufata mu ntumbero izo ari zo zose se haba kadozi kigihugu.
Bimwe mu byo Major Peter Buyoya yibukirwa ko harimwo ko ariwe yazanye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mu 1991 Liber Bararunyeretse yagiye arajejeshwa amabanga atandukanye ku ntwaro ya Buyoya arimwo ugutwara umugambwe Iprona uko umukuru w'inama nshingamateka ukuramutswa ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu co kimwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu asanga ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ari umushinge ukomeye Major Buyoya yasigiye ubutegetsi bwose buzoramutswa igihugu c'Uburundi.
Yari umuntu afise ukwihangana kudasanzwe mu kumviriza no kuzirikana umuntu wese agatega amatwi ibyiyumviro byose ushikirije na cyane cyane ibyo mutoba mwashotse muhuriza ko hanyuma impera n'imperuka agahitamwo ijambo ritsinze irindi.
Hanyuma gamushinga nta Hilbert Bararunyeretse muri mu bavugwa ko bamufashije mu byo kumenyekanisha umugambi wiwe w'umwe bw'abarundi n'imbere yuko ari amasezerano ashigwaho canke sinzi kuno vyita amasezerano n'imbere yuko buriya bumwe bw'abarundi gusinywa ni igiki coba caratangiriye yuko ubumwe bw'abarundi no munsi bushika aho umuntu yobwa ati ntangira neza ikibarizwa muri kiriya gihugu c'u Burundi.
Jewe niyumvira ko politike y'ubumwe yari yavuye kure kandi amacakubiri yari yarashinze imizi mu gihugu. Murazi ko kw'imyaka ingahe ibaye hama haduka uruhagarara rushingiye ku moko. Amacakubiri yari yaratse indaro mu mitima y'abarundi. Politike y'ubumwe rero yatangwe na Perezida Buyoya niyumvira ko yari ikeneye umwanya ukwiye wo gushinga imizi ukarandura y'amacakubiri. Kugira tubone amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, mumenye ko Perezida Buyoya yaciye mu macumu menshi. Yaciye mu macumu ubwa mbere yabo basangiye umugambwe batemera amasezerano, aca mu macumu atewe n'abamugwanya za politike batemera ko yobaje imbere ku neza y'igihugu.
Hambavu y'ayo macumu Liberi Bararunyeretse havuze ko Major Pierre Buyoya yaciyemwo ku ntwaro yiwe hari kandi n'ibihano bitandukanye birimwo ambargo Uburundi bwafatiwe igihe yari ku butegetsi n'abajije Aster Rukwigomba yajejeshejwe amabanga atandukanye arimo ko umushikiranganje w'ikigega ca leta n'ubudandaji n'amahinguriro ingene ico gihe bazifashemwo bakiri muri leta.
Ubwa mbere yari umuntu yumviriza cane iyo hariho ikibazo yaragerageza kumviriza abantu bamuhanura mbere n'abandi batamwegereye ku mbure bavuga ibindi bintu atari byo wenyine yemera, mugabo yagerageza kumviriza impande zose kugira ngo ashobore gushika ku ngingo afata. Yarumviriza cyane. Ubwa kabiri yari umuntu akora amadosiye cyane, ubona yuko yarabifitiye kumwete. Ayo madosiye cyane cyane y'ubutunzi bw'igihugu yari amadosiye mashasha kuri we kuko yari umusodani, ibyo bintu by'ubutunzi nabyo yari azi cyane. Mugabo yarumviriza abantu kandi ukabona yuko agerageza kubyiga kandi akabyumva.
Uko mumuvuga nk'uwo mwakoranye hari urundi ruhande rundi rufise ukundi rumubona, yaranabigarutse ko mu gitabo ciwe Mission Possible asa nk'uvuga ko atigeze atahugwa. Nka mwebwe mwamubaye hagufi mwakoranye uko yuko atatahuwe n'impande zitandukanye z'abarundi vyavyavuye kukiga Aster Girikwigomba.
Hari abantu benshi batatahuye bijya bintu byarusha na bijya bintu by'amasezerano y'ubumwe. Abo batavuga rumwe gusa urazi yuko ndo mu mugambwe y'Iprona hariho igice cy'umugambwe y'Iprona chance kwemera yuko basinya ajya amasezerano ye yarusha. Abandi nabo bari mu yindi migambwe na abo batavuga rumwe bobo urumva nibisanzwe yuko bagira bati uwo muntu ibyo ariko aragira ibyo bagira ati kumbure ibyo yashitse ko tituvyemeye cyane bijya byo kugabangana ubutegetsi, bagira bati kumbure iyo baduha byinshi kurusha
mushinga nahe Aster Girukwigomba mwabaye muri leta ya nyakwigendera Pierre Buyoya mu gihe hariho na embargo yafatiwe igihugu cy'u Burundi ico gihe mwabigendeje gute uruhara rwiwe rwabaye ugwahe kugira ngo n'ubwugu cyagi cyugaye muri embargo igihugu kitari kwibahari kibandanye gikora abakozi ba leta mubandanye muhembwa uruhara rwiwe rwabaye ugwahe mu kubandanya gutwara igihugu nka kiriya kiri muri embargo
isima cyangwa ibindi imiti ibintu byo gufasha abarimyi sangire n'ibindi byaraboneka buke buke naho byari bigoye kintu perezida Buyoya yashyira imbere cyane kugira ati no kugira ufata za ingingo zikomeye kugira ngo abantu bashobore kuronka ibintu naho byo babikeye mugabo bishikire abantu bose byari bigoye mugabo twarabiciyemo kandi turabyigira ko ingene abantu bashobora kukuzibira nawe ugashobora gutegura iyo mitego kugira ngo ushobore kugururira u Burundi imihora yatuma dushora ikawe ikawe twarayishora kandi abanyagihugu bararonka amahera naho byari bigoye
yego hanyuma ahanini bikaba byabaye kuharagwiwe canke ko bari bamukikuje bari bagize leta bamuhanura bari muri leta yewe
cyane cyane niwe burya umukuru w'igihugu niwe ahanini biva kuri we indombero nini nyamukuru atanga niyo mukurikiza mwebwe murashobora kumufasha murashobora kumuhanura murashobora gukoresha ubuhinga muba muzi kugira ngo ibintu bije mu buryo mugaba hanini intumbero niwe hari ibihugu yaja kuraba bikamufasha bikamuhanura bikabona intambwe ariko aragira mu bya politike yuko amasezerano ariko arayikurikiza kandi yuko ataguhiga ibanga kurimwo yuko wewe wenyine adashobora kubigira abandi bajya bariko baramugwanya batabigiyemo ushikaho gatera agatezura cyane mu kwezi kwa mbere 1999 ugaca usanga rero ibintu byake bitangura kujya buhoro buhoro mu buryo abantu bagatangura gufasha naho batakisha amafaranga kuri leta mutayakisha mu mawenje
iragi asize nk'umuntu mwakoranye magiye murakurikirana ibikorwa byiwe haba mukiri muri leta yiwe nk'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro ndetse n'umushikiranganje w'ikigega cya leta canke no mu nyuma yaho iragi asize muri rusange n'irya
ica murazishinga kwari uko inyungu y'igihugu ije imbere ya byose ingene yemeye yuko agenda yatsinzwe mu matora hose urabona yuko icyo yarondera si inyungu ziwe kuko yaba yarondera inyungu ziwe yari kunana akavuga ati reka mbandanye reka ngiribi icyo rero niyumvira ko ari ikintu gikomeye ku Burundi kandi no muri Afurika ikintu kigira kabiri ni uko amasezerano yose yagize perezida Buyoya yari yafunditse ijambo yararigenderako yararyemanga akarigenderako akarorero natanze nibyo bijya by'amatora imbere y'abarundi yaravuze ati kizova mu matora nzocemera ndadaye niyatsinda nzomushyikiriza ubutegetsi kandi mwarabonye yuko igihe bibaye ariko yagize ijambo afunditse niryo aryomako
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
nayo kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Ushuti muduteza amatwi ahaniho dusozereje amakuru yacu kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana ijwi rya Amerika shimire na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru uwashize hamwe aya majwi ni Fatu Alimas Karara amakuru yarahagarikiwe na Edi Gwema bakuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe